Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muriwe neza nshukumise duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije. Murundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo ku isaha. Mu Burundi umukuru mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko mugambwe wiwe urabuzwa.
Mu gihe imbwirizwa shingiro yemera imigambwe myinshi, hakaba imbwirizwa rigenga imigambwe, birateye isoni kuba hari abantu bafise ingendo yo kutihanganira abo badasangiye umugambwe.
Uyo ni Agathon Rwasa, umukuru mugambwe SNL. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, inyuma y'ukwezi gutakatifu kwa Ramadani. Uwo munsi wahimbajwe no mu Burundi no mu Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi za ko azohiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri. Igisirikare cy'Uburusiya cyemeje amakuru avuga ko indege yacu y'ingwano yarashe ikibombe mu gisagara cya Belgorod ku butaka bw'Uburusiya, kivuga ko ibyabaye ari impanuka. Abantu babiri bahakomerekeye mu gihe abatuye muri icyo gisagara batekewe n'ubwoba. Amakuru hamwe n'ayandi yose twateguriye ni mu kanya ntihagira umuja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi za ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirine.
Abantu batandukanye begereye Perezida Biden bya hafi batangarije ibigo ntaramakuru n'ibinyamakuru binyuranye ko ashobora kuzabivuga ku mugaragaro ku wa kabiri tariki ya 25 y'uku kwezi. Mu by'ukuri ntibyari ibanga cyane. Yavuze kenshi ko ashaka kongera kwiyamamaza, ariko abajyanama be basobanura ko yabonaga atari ngombwa kwihutira kubyerura bya nyabyo ku mugaragaro kubera ko atigeze ashidikanya ko ishyaka rye ry'abademokrate ari we rizagira kandida waryo. Joe Biden afite imyaka 80 y'amavuko, niwe perezida wa Amerika wa mbere mu mateka ukuze gutya. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko bishobora gutera impungenge abayoboke be, bibaza niba azabasha gutegeka uko bikwiye naramuka yongeye gutorwa, ariko we akunda kuvuga ko nta kibazo gihari. Ahubwo abajyanama be bashyira imbere ibikorwa bye bemeza ko bizamuhesha amanota. Mu myaka ibiri ya mbere y'iyi manda ye yashoboye gutoresha mu nteko ishinga amategeko amategeko ashyiraho ingengo z'imari nini cyane zo gusana no kubaka ibikorwa remezo, zo gushora mu ikoranabuhanga no guhanga ibishyashya n'ihindagurika ry'ibihe.
Muri Sudani, umutegetsi mukuru w'igisirikare General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kibandanya gushyigikira umugambi wo gutunganya leta irongowe n'abasivile, ingingo isa na kigoro kiwe ko kurondera gushyigikirwa n'amakungu. Idonido kuri inkuru na Fidel Nyongabo.
General Abdel Fattah Burhan yabitangaje inyuma y'iminsi igihugu kimaze mu ngwano ikomeye hagati y'inteko ziwe n'umugwi ukomeye w'abagwanyi biyongoye kuri leta, ingwano yatumye abantu batakaza icyizere kukira ingo fata kibanza kizoshikana icyo gihugu kuri demokrasi. Mu ijambo yashikirije kuva ingwano itanguye muri Sudani haraheze hafi indwi imwe, General Abdel Fattah Burhan yemeye ko igisirikare ciwe kizotsinda urugamba kandi azokora ibishobotse byose kugira ngo igihugu kibandanye mu mahoro ikiri ingo fata kibanza kizoshikana igihugu kuri demokrasi. Yamara ku Banyasudani batari bake ibyatangajwe na Burhan ntibigira ifatiro amezi 18 nyuma y'uko yifatanije n'inteko z'uwa bariko baragwana muri iki gihe, igihe bafata ubutegetsi muri kudeta yigijeyo abaharanira demokrasi muri Sudani. Ivyo Burhan yatangaje byabaye ku munsi w'akaruhuko wa Eid al-Fitr urangiza ikiringo cy'ukwezi kw'iramazani ku Bayisilamu. Burhan yatangaje ko leta yiwe yishimiye kuzotsinda urugamba barimwo kubera ingufu zabo. Yavuze ko azokubahiriza umutekano n'ubumwe bw'igihugu. Abanyasudani ntibahimbaje umunsi mukuru w'Iramazani muri Sudani mu munezero mu gihe inkoho zumvikanye ku mugwa mukuru Khartoum. Aho kuvyukira mu munezero wo kuja mu bisabisho, bavyuwe n'ingwana ikomeye hagati y'inteko za General Abdel Fattah Burhan n'abagwanyi ba General Mohamed Hamdan Dagalo.
Urakoze Fidel. Urubuga rwa Twitter rwa kamyetso gasa n'ubururu bimwe mu bimenyesha makuru abanyapolitike, abahinga muziki mu nkino n'ibindi bisata bitandukanye. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Ninazo.
Akamenyetso gasa n'ubururu urubuga rwa Twitter rwatse abantu baharurwa mu bihumbi n'ibigo bitandukanye kahora kifashishwa mu kwerekana ko urubuga kanaka ari nyakuri kandi gwizewe. Abaharurwa mu bihumbi bagatakaje inyuma yaho Elon Musk nyene Twitter afashe ingingo yuko uzokaguma na wese ku kwezi ku kwezi azozarariha amadolari 8 amashirahamwe yipfuza kukagira akariha amadolari 1000 ku nshuro ya mbere, akigasaba yamara kukaronka akazuzarariha amadolari 50 ku kwezi kugira ngo akagumane. Bamwe mu bamaze gutakaza ko kamenyetso barimwo umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco, Donald Trump yahoze ari president wa Amerika, Hillary Clinton yigeze kuzejeshwa amabanga atandukanye muri leta ya Amerika, ibiro vya president wa Republika ya Demokarasi ya Congo n'uwa Tanzania, umuririmvyi Beyonce, abakinyi barimwo Cristiano Ronaldo hamwe n'amashami mpuzamakungu arimo Human Rights Watch n'ayandi. Ku ruhande rw'ibimenyesha makuru mu vyatakaje ako kamenyetso harimo mpuzamakungu nk'Ijwi rya Amerika mu bisata vyayo bitandukanye n'amenyesha makuru bayo barimwo abo mu Kirundi n'Ikinyarwanda na BBC y'Abongereza. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP mu mpfunyapfunyo rigatangaza ko kugera ejo kuwa kane ibice 5% by'abahora bafise akamenyetso k'ubururu kuri Twitter aribo bonyene bari bamaze kwemera kuriha kugira ngo bakagumane.
Urakoze Diana. Igisirikare cy'u Rusiya cyemeje ko indege ya Chuingwano yarashe kibombe mu gisagara cya Belgorod ku butaka bw'u Rusiya, kivuga ko uwahaye zabaye ku mpanuka. Abantu babiri bahakomerekeye mu gihe abatuye muri icyo gisagara batekewe n'ubwoba. Ni inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Iyo bombe yaturikiye mu gisagara cya Belgorod mu ijoro ry'ejo kuwa kane yari ikomeye cyane kurusha amabombe yatewe muri icyo gisagara. Imbere yaho ababonye ibyabaye batangaje ko ingufu z'iyo bombe zatumye inyubako z'amagorofa ziri hafi yaho yaturikiye zinyiganga, amadirishya yazo aramenagurika. Iyo bombe yasize ikinogo c'imetero 20 mu bwaguke mu ibarabara rikirikujwe n'inyubako z'amagorofa. Yononye imodoka zitari nke. Hafi y'isaha imwe inyuma yaho ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwaciye butangaza ko iyo bombe yakorewe n'imwe mu ndege z'ingwano z'icyo gihugu Sukhoi 34 ku mpanuka. Ntabirengaho ubwo bushikiranganji bwatangaje. Yamara abahinga b'abasirikare bavuze ko iyo bombe ishobora kuba yapima ibiro 500. Belgorod n'igisagara kirimwo abantu 340,000 kiri ku birometero 40 mu buseruko bw'urubibe hagati y'Uburusiya na Ukraine. Icyo gisagara cyarageramiwe n'ibitero by'indege zitagira abadereva bita drone mu kiringo Uburusiya bumaze gukora ibitero muri Ukraine. Abategetsi b'Uburusiya bagirije igisirikare cya Ukraine ku bitero vyabaye imbere yaho ibitero Ukraine yirinze kwemanga ku mugaragaro ko ariyo yabikoze.
Turashimiye bagenzi bacu badushije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru kandi yose mushora kuyasanga kuri website wa Kaburungu Radio yacu VOA Kaburungu.com. Adresi yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya turakwitira mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Fitr inyuma y'ukwezi utagatifu kwa Ramazani. Naho ubuzima bwazinze mu ntara ya Makamba mu Burundi ntivyabuje ko abayisilamu bahimbaza umunsi mukuru wo gusozera amafungo meranda. Ababishoboye baregeranije ibifungurwa bafashisha abantu nikora kugira ngo nabo nyene baronke ivyo bafungura. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye yatumye ifashije abakunzi bayo tuyisomerwa na Thierry Yves Ndayishimiye.
Abone abayisilamu bo ku mugwa mukuru wa Makamba kuri uyu wa 2021 ndamukiza bari mu gisabisho cyo gushimira Imana yabashoboje kurangiza amafungo meranda. Bari bakoraniye ku ibarabara rya kabiri mu gatondo muri quartier Swahili isanzwe gwiriyemo abayisilamu. Muri ico kibanza abakenyezi bari bicaye inyuma y'abagabo kandi batandukanijwe n'urugo guduti. Bari bambaye amakanzu ariko bigaragara ko benshi muri abo atari mashasha nk'uko bimenyerewe. Uciye mu isoko ya Makamba abadandaza impuzu n'ibifungurwa bakubwira ko batashorewe nk'uko bari babimenyereye. Abacuruza muri iyo soko baremera ko hari ubukene bikagora kuronka uburyo bwo kwambika no gusuma iby'umunsi mukuru. Abo bavuga cyane cyane umuceri ugeze ku 470 by'amarundi, akanyama nako nyene kugasuma si bya bose kuko gateye ku 10,000 ikiro, n'ibifungurwa nk'itomate n'ibiharage birazimbye. Abayisilamu bishuye ijwi rya Amerika ko bitoroshe kunezereza umuryango muri no minsi ariko n'ugushira imbere urukundo. Uyu ni bagabo barabona Amadi.
Muri iki gihe turimo urabona ibyambagwa byaraduze igiciro, ibifungwa byaraduze igiciro, mugabo naho byaduze igiciro muri bya binini ufise nyine byukura mugira ngo ubereke ni uko Imana yikutije mana yanjye n'ukuri je mu byo ndarinsanze mfise ndemeye naho bizimbye ndabitange.
Ariko abayisilamu bakemeza ko kubera umutima wo gufashanya bose bagira umunsi mukuru.
Mu gufungura umunsi ubwa mbere na mbere guha abatishoboye badashobora kuronka nk'ifungwa z'umunsi ifate kurya ku muceri kw'inyama.
Urongoye abavuga butumwa b'abayisilamu mu ntara ya Makamba Mubaraka Ntakuwundi na wati twarabyiteguriye.
Uyu munsi nk'uko twabiteguye hari indya umuceri ibiharage ifu iki bacha batangura rero gushira ku rutonde abo baza gufasha.
Abayisilamu bo ku mugwa mukuru wa Makamba baremeza ko amafungo yagenze neza. Uyu twahuriye mu masengesho yo mu gitondo cy'uyu wa 2021 ndamukiza.
Twakurangije neza cyane mu mutekano ntangere bararyohewe barabanye neza n'imiryango
kandi yahigiye byinshi.
Kwezi kwiranda kwa Ramazani kwigisha ibintu byinshi cyane mu Islam. Turamwigisha gufasha kubana n'abantu neza n'amasengesho adacika buri mwanya.
Mugenzi we Ndikumana Mosi nawe ati nahagaritse byinshi bibi.
Kwampaye gutahura Imana icaricyo kuko nahivye byinshi ari nsanzwe mfata ku mwanya cyigwa cyampaye ikindi nuko ajya mabi yose nasanze nakora nasanze yuko no cyangwa bihagarika burundu.
Muri ico gisabisho kirangiza amafungo meranda y'abayisilamu Imakamba umuvuga butumwa Mubaraka Ntakuwundi yagarutse kubahuza imibiri basangiye ibitsina. Ati Korowani meranda nshigiki iyo nyifato kandi Imana yarahanye igisagara cha Sodoma na Gomora kubera ico caha. Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD mu Burundi yashigikiye iyo nyigisho.
Ntabwo ubuyobozi bwenge n'abantu bwigisha abantu kurongorana abagabo ku bagabo kandi bazi nabo nyine ko batavuye ku bagabo ku bandi noneho baje ku isi gute ko dufite ingene tuza ku isi twese.
Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yanasabye abayisilamu kwiyinumbero mu bijanye n'iterambere kuko nka quartier Swahili yo ku mugwa mukuru wa Makamba ikiri nyuma urabye cane cane mu bijanye n'inyuba kwa ziyigize.
Kugira imbono twagikaruka cyane kugira ihangiro umujyango wose wiha umuntu wese ihangiro umwana kwihangiro papa jewe wasize mu ishuri nzurangiza ntadubuye ihangiro gihe.
Priva Manirakiza abana n'abayisilamu arashima inyifato y'aba bayisilamu mu gihe cy'amafungo.
Ingeso z'abayisilamu mu gihe cy'amafungo zirigisha abantu kukwigisha bugufi cyane rwose imbere y'Imana.
Ariko iyo bafunguruye hari bamwe baca basubira muri bimwe bahoramwo bitari byiza.
Ariko nk'ubu bafunguruye muri bamwe bya bindi bahora bakora cyaba bibandanya inzoga ibiki gushwana.
Ntakuwundi Mubaraka umuvugabutumwa ahanura abayisilamu kubandanya ingeso nziza baba berekanye mu gihe cy'amafungo.
Ingendo nuko abantu bo kwigenza neza nk'uko bigenza njeje mu kwezi kwenda kwa Ramadhan.
Ku mugwa mukuru wa Makamba abayisilamu bafungurura mu mice ibiri. Kuri uyu wa 2021 ndamukiza hafunguruye abahabiya. Abasuni nabo bategekanya kurangiza amafungo kuri uyu wa 2022.
turagushimiye Tiarive n'abakunzi b'iradio ijwi ry'Amerika. Tukivuga kandi ku Burundi, umukuru umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutetsi avuga ko umugambwe wiwe urabuzwa. Agatumwa rwasa anagiriza zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butetsi CNDD-FDD gushikiriza amajambo abiba urwanko. Umushikiranganji w'intore hagati mu Burundi ajejwe ibikorwa by'imigambwe avuga ko umugambwe utaburabuzwa. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Haiza mezi ya wakui migamge maurundi wa gendela wanyawanyi muunhara zitanduka anye ugila wa sigurile ukwazo seru kiruguwa matora yu mwaka uimbili na minongibili na gatanu ya bashinga mateka kuwele inhari chogihe zizova kui chuminu munani zija kuri zitanu. Umugamge senere utavugaru mwenu utegesi ya kawariwo wakuri kie sende devdede uliku utegesi mukiwanza chakabi yu matora yu mbili na minongibili ni watanzwe. Agatongu wa saurongo yeniwe isidu kila kuja kusiguri ya wanyawanyi iminduka kubijanye ni tunga ni walishasha. Aiko mkua hivu zehae luki gitega kumurugwa mkuru wa politike kuitariki ya chumina gata andatu abazwa ningendo yokutihanga ni anila imazigi heibo nekeza.
Mwajihe imbiriz wa shingiro yemeli migamge nyishi hakawa imbiriz wa ligengi migamge mirate jisoni kuwa hale wanu wafisinji endo yokutihanga anila awa watasanji umugamge senel umugamge uemewe na matejeko mwotu londela kwa jiri teka harimo nabo badusamburira amapermanansi harimo nabo badupungira ubusa kuko bwabo bari mu buca batanzu bgaribwo.
Mushikanganje ajeje ntware yo hagati yavuga ko atamugambwe burabuzwa. Martin Teresa yari siguye mu iganiro yaramenyesha makuru kuri wa gatatu kumurwa mukuru butunze Bujumbura.
Kibazo kiki wabo bashaka gisuka kumushikira ngaha ngo twababura ngo watubeshe kandi nawe nyine bavuga ko twababura
makuru ndio yumugambwe senere na mukeba wawo mukuru usande devdede uraserukirwa gusa umwumvikano usikirenga
umundi nyakuru wa mwaza iki mugambwe uri ku butegetsi ndabitumire mugende mumbwirire umunyamabanga mukuru mugambwe wanyu niba bashaka gukora politike naza n'imigambi zijya mvugo mu byukuri ndamwumva na hejya no hino kera numva zintera gahinda kunezerwa yuko abarundi bagore mu buhungiro ufise ubutegetsi na kaga reka kuzamara kina ko muvyimba abantu barahunze biramaze nibisigura ko ari bigwari nibisigura yuko ari ibijora siko biri.
Mushikanganje niterese arazi ko hari imvugo zikomeretsanya ahamagarira abanye politike kuzirinda
ni hakurya umva abantu bagirwa baracukura bari bamaze imizi numva menga baracukura na kumara kunuze umunyamugambwe agiye kugirisha inama ibi yabesha ngo yababake navuga imigabo n'ibigambi ntavuga abantu uko ndiye bizaba bigaruka bikaza guteza ingorane mu buzima bw'igihugu tutse nawe ashashaka kugumera nk'ukwiho tugasanga bene igihugu hakubaka kiko turabasamba.
Umukuru umugambwe senere mu biganiro yaremesha anagaruka akenshi ku kibazo c'ubukene bukomeye buhari muri kino kiringo.
Abarundi dusa n'abari mu mayira abiri bumvise hirya no hino mu gihugu abantu bose agatimanika nama uwo muhuye wese aboroga avuga ati ubukene 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 mugabo kandi rero iby'urundi bigatangaza imiliyoni n'imiliyoni z'abarundi ziko zirarira ubukene uza bumva abandi bategetsi nabo bavuga ko atabukene buhari ibiciro bikaduga uko twese tubona biduga abatware ngo ntangorane.
Ibi rwasa ntabihuriza ko na Perezida Evariste Ndayishimiye na gato aha iri kaganira n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cyankuzo mu buseruko.
Umuntu akakubwira ukazawumva ariko avuga kuri radio ntuze abwira umwe n'igihugu w'imishiha ngurumva ngo ubukene buratwishe ngo turapfuye n'inzara kuko ngo nta munyamushiha ngo aronka amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ku mwaka ngo arapfuye rero ariko murumva icyo kicoco kakuze ngo w'icenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atarose amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicariye Bujumbura w'icenda juru aya madara akoresheje abantu kubera babaye ibigugu kubera ya shetani yo daimoni baca bashaka ubugugu bwabo babadukize abandi benegiwe. Umuntu azoza kubwira kuri umukene kandi uzi yuko wewe utunze urazombwira uti toka shetani.
Amatohoza y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi arakunda kwerekana ko abanywanyi b'umugambo senere bakorerwa amabatandukanye ari mu bwicanyi ukoberezwa igufa ugufungirwa ubusa ukwangazwa ukubagurwa n'ibindi. Akatari gake abategetsi b'Uburundi basiguye ko atabantu bakorerwa mari kubera atavuganwa n'ubutegetsi kandi ko abayakora bakurikiranwa n'inzego zibijejwe. Eloge Willy Kaneza, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Eloge. Ikiringo cya mezi atandatu cyahawe ingabo z'umuryango wa Afrika w'Ubuseruko yase ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarangiye ku itariki ya 19 y'uku kwezi. Muri icyo gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo. Inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukran.
Amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mucyo uterwa n'imitwe yitwaje intwari rwanya leta. Izi ngabo zoherejwe muri Kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za yase zabirangiye, ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza ko izingabo ziva muri Congo barimo John Banyene Balingene, umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Twebwe ntabwo turamenye icyo ingabo za EAC zaje gukora muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba. Ubu ngubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri icyo ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo mu 2023 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu mu 2023 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda, kandi yase nayo birebera.
Ku bwa Janti Karabuka, umwe mu bayobozi ba societe civile mu teritwari ya Rucuru, we abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze n'icyo ngabo za EAC zaraje gukora, tureba yuko barimo bazungura tu, barimo bapica amafoto, bagakora n'ibyahe n'ibyahe, kandi no mu karere ko batuyemo, akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo. Ntacyo tubona ko bakoreye abaturage, ariko tukaba dushaka yuko guverinoma yacu ya Congo itubwira tuye abaturage EAC yaraje kutumarira iki. Kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye. EAC yashaka yuko yasubira iwabo, ingabo zacu za Congo ndabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23.
Ku rundi ruhande hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubona Clement, uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba aba EAC bari hano, kuko hano hari Abarundi. Ubu impamvu twabishima ho gato ni uko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabariye, ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzuye, nubwo aba ari gato ariko banayisanzura. Kuba ko tuba tubanye n'ama EAC bidushimishije cyane kurusha uko twakabanye n'aba bateroriste n'amarama parti rebellion.
Nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Batukezanga Francois, wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari IORPGL, Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Twamubajije uko wabona iki kibazo. Manda ya EAC irimo kurangira, nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari ntaho yagiye, ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC tena mu burasirazuba bwa Congo. Oya, leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC. Ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuziha amahirwe kwebwe n'abakongomani bose, izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri. Ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere hagati aho hanigoma kuri uyu wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya EAC, ariko irasubikwa. Nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe. Kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya EAC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviriza iradiyo Ijwi ya Amerika dukubitire mu Uganda aho integuro y'iteko ryo kurwanya abakundana basangiye ibitsina byasubijwe mu nama nshingamateka kugira ngo ryongere kwihwezwa ivyo byakurikiye inama yahuje Perezida Yoweri Museveni n'abagize inama nshingamateka umugambwe uri ku butegetsi n'inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Perezida Museveni ntabwo yashize umukono ku mushinga w'itegeko rirwanya abakundana bahuje igitsina nk'uko byari byitezwe nubwo umushinga w'itegeko watowe n'abadepute barenga 95% b'amashaka yose. Itegeko nshinga riteganya ko perezida agomba gusinya umushinga w'itegeko mu gihe kitarenze iminsi 30 umaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko. Iyo minsi yarangiye kuri uyu wa gatanu. Nubwo atashyizeho umukono, Perezida Museveni yashimiye abadepite kuba baratoye umushinga w'itegeko yise intambwe y'ubutwari yo guhagurukira kurwanya inyungu z'abakoloni. Ati Burayi bwarazimiye kandi bashaka ko natwe twazimira nkabo. Kugira ngo turwane tugomba gukunda igihugu. Tubaye abo kwikunda no gukunda ibyo tutavunikiye ntidushobora kurwana kandi aho twaba duhindutse indaya kuko dutinya kwigomwa. Abashaka ubuzima bworoshye bitabagoye bahinduka indaya kandi nibyo abanyaburayi bashaka ko tuba gukora ibyo tudashaka gukora kuko dushaka amafaranga. Ibyo tugomba kubyanga tugashyira imbere inyungu z'igihugu.
Do what we don't believe in because we want money.
Iyi nama hagati ya Perezida Museveni n'abadepite bo mu ishyaka rye rya NRM yari yitabiriwe kandi n'abayobozi b'amadini, abaganga n'abahagarariye imiryango yigenga. Umufasha w'umukuru w'igihugu Jeannette Museveni yavuze ko iryo tegeko risha rigomba kuzirikana abakundana basangiye igitsina bifuza guhinduka, bityo ko itegeko rigomba kubamo ingingo zidahana bene abo. Sara Mugenyi uharanira uburenganzira bw'abagore mu gihugu avuga ko kuryamana ko bahuje igitsina ari imyitwarire abantu batozwa kandi bashobora kuvamo.
Currently in the US and other developed countries there is medical therapy.
Ati kuri ubu muri Amerika no mu bindi bihugu byateye imbere hari ubuvuzi bukoreshwa mu guhindura abo bantu bagasubira mu buzima bari basanzwemo. Abaryamana bahuje ibitsina nyuma mu buzima bwabo bicuza ibyo bakoze kandi bakifuza gusubira nk'uko bari bameze imbere, cyane cyane ababagwa cyangwa bagakoresha imiti yo guhindura igitsina cyabo ngo babe abagabo cyangwa abagore. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibihugu biri mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaganye umushinga w'itegeko igihe watowe mu kwezi gushize. Bakomeje gusaba Perezida wa Uganda kutawushyiraho umukono bavuga ko unyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba igitutu cy'imiryango nk'iyi ndetse n'amahanga aribyo byaba byatumye Perezida Museveni adahita yemeza iri tegeko, ariko kuba atarisinya ubu ntibisobanuye ko yaryanze, ahubwo koherezwa kugira ngo risuzumwe n'abari bararitoye. Bishoboka ko bazongera kuryemeza bamaze kugira ibyo bahinduramo, cyane cyane igihano cy'urupfu cyamaganywe cyane. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri saha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi iza ko azokwitoza mu matora mukuru w'igihugu ku nshuro yiwe ngira kabiri. Twabwiye kandi ko muri Sudani umutegetsi mukuru w'igisirikare General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kibandanya gushyigikira umugambi wo gutunganya leta irongowe n'abasivile. Twababwiye kandi ko urubuga rwa Twitter watse akamenyetso gasa n'ubururu bimwe mu bimenyeshamakuru abanyapolitiki, abahinga muziki mu nkino n'ibindi bisata bitandukanye. Twabwiye kandi ko igisirikare cy'u Burusiya cyemeje ko indege yacu Ingwano yarashe ikibombe mu gitara cha Begorod ku butaka bw'u Burusiya. Twababwiye kandi ko mu Burundi mu Rwanda uyu munsi bahimbaje nk'uko byagize ku isi hose umunsi mukuru wa Kiislamu irangizwa rya Ramadan. Tonge kandi turabwira ko kiringo cy'amezi cyahawe ingabo z'umuryango wa Afrika cyarangiye ku itariki ya 19 y'uku kwezi kwa kane. Nshuti mwese mwaduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu birangiriye. Turashimiye Engineer Justin yadufashe mu ngabw'ivyuma, tukaba dushimiye n'abakoze uruhara kugira ngo ibiganiro twabateguriye bibashikire. Turabifurije umugoroba mwiza, mugire amahoro, mutunganirwe mu vyanyu no mu banyu.